turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jo Diane Nininahazwe. President w'u Rwanda Paul Kagame yagize ico avuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bamwe mu bategura amarushanwa ya Miss Rwanda bagirizwa gukorera abigeme bayitabira.
Organization ireba uburanga bw'abantu cyabayeho giti ntikigera bagikurikirana. Dore ko umuntu yihangiye umurimo ahuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame. Bamwe mu Barundi baje gukora muri Congo nabo bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukora muri ico gihugu. Turabigaruka ko handi hato yagezweho muri make ijya nino ku isi. Ubwongereza bwagirije ibitero by'ubuhinga bwa none Uburusiya idonido ni mu kanisa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ubwongereza bwagiriza Uburusiya ko bwasuye gukora igitero cy'ubuhinga bwa none ku bategetsi batandukanye bo ku isi. Amatohoza Ubwongereza buhagaze ko bavuga ko ico gitero cakoze ku mbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi batandukanye yaragamije gutanga amakuru atariyo yoza yerekana ko gutera Ukraine vyari bikwiye kandi ko atamategeko Uburusiya bwahunyanze mu gutera Ukraine. Umushikiranganje jeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi Kungu yasiguye ko hari ishyirahamwe ryo mu gisagara cha St Petersburg yakoresheje uruga rwa Telegram mu kurondera abantu baza barasubiza ubutumwa bwiyamiriza intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine bagaca basubiza bo berekana ko bashigikiye ivyo ntambara kandi ko ari ku ruhande rwa President w'Uburusiya Vladimir Putin. Abantu Ubwongereza ntibwavuze uko bangana ariko ico Ubwongereza bwemeza nuko bahemberwa ibikorwa vyabo. Ibitero vy'ubuhinga bwa none Ubwongereza bwagiriza Uburusiya biciye mu citiriwe ishirahamwe vyakozwe ku mbuga ngurukana bumenyi 8 zirimo Telegram, Twitter, Facebook na TikTok. Abakoze ko ibitero ni ahanini abanyepolitike na bamwe mu bakurikiranira na hagufi iby'Uburusiya na Ukraine bari mu Bwongereza, Afrika y'Epfo n'Ubuhindi nk'uko Ubwongereza bubandanya buvyemeza. Ubwongereza bugakeka ko uwitwa Yevgeny Prigozhin yahawe ibihano na Amerika n'Ubwongereza kubera gutera intege abashigikira Putin biciye ku mbuga ngurukana bumenyi afise uruhara muri ibi bitero byo kuhinga bwa none. Liz Truss ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu yavuze ko Ubwongereza budashobora kwemera no kwihanganira ko Urusiya bwigarurira imbuga z'abatandukanye mu kuzuzuza ko ibinyoma bijanye n'intambara yemeje ko ari intambara itemewe na mategeko. Tukivuga ku vy'Uburusiya na Ukraine, umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ari kumwe n'abashingamateka bane bo mu mugambwe wa Demokrate baraye bagendeye umurwa mukuru Ukraine Kiev. Mu mubonano Madame Pelosi yagiranye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamubwiye ko atakindi kibagenza atari ugushimira Ukraine kukungene iri kwigwanira ubwigenge bwayo. Amwemera ko Amerika izoguma ku ruhande rwa Ukraine kugera intambara iheze. Abashingamateka baherekeje Pelosi ni Adam Schiff aserukira leta ya California, Jim McGovern uri muri Massachusetts, Gregor Mix wa New York na Jason Grow wa leta ya Colorado. Hagataho misile Uburusiya bwateye ejo kwa gatandatu ku kibuga c'indege cyo mu gisagara cha Odessa muri Ukraine yononye aho indege zigurukira ku buryo atandege nyimwe duhaguruka hatarakorwa. Ejo kwa gatandatu kandi mu yaranze intambara y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya bwagerageje kwinjira mu buseruko bwa Ukraine kugira ngo bwigarurire akarere ka Donbas gateye imbere mu vy'amahinguriro n'ibice bitatu bikomeye muri ako karere ariko ntivyakunze. Polisi ya Ukraine ikavuga ko hari ibiziga by'abasivile nuko biri uko batatu yatoye mu karere ka Bucha. Ivyo biziga vyari mu Kinogo vyari vyafatitanijwe amaboko aboshe amaso nayo apfutse. umukuru wa polisi akarere ka Butcha yemeje ko benshi mu bo batora ibiziga biba biboneka ko bahohoterwa kandi umwanya muremure nk'abatowe ibiziga ejo polisi ibandanye isigura ko bari barashwe mu matwi abategetsi ba Ukraine bakemeza ko ibiziga by'abasivile bimaze gutorwa mu karere ka Butcha birenga igihumbi Ano makuru yose abagezo hirya no ku isi ku juri ya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari Nongere ndabahe ikaze cyuti bakunzi bacu kunshuro ya mbere President w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikoregwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda anasaba ko ababigizemo uruhare bakurikiranwa ibi President w'u Rwanda yabivuze ejo kwa gatandatu asozera inama ya FPR inkotanyi ibi bivuzwe nyuma yaho mu minsi heze umwe mu bategura irushanwa ariwe Ishimwe Dieudonné atawe muri yompi yagirizwa ivyaha guhohotera abakobwa inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
Ubwo yasozaga inama nkuru y'umuryango wa FPR inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu Perezida Kagame yagarutse kubimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u Rwanda muri Miss Rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugeza ubu ntamazina y'abakobwa igeze atangazwa Perezida Kagame yavuze ku Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe Perezida Kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri ribu n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse no mu itangazamakuru mukuru w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora Miss Rwanda gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta n'icyo byari bimutwaye gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo
gusanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugire icyo abivugaho abandi ntibabizi uvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba
Perezida Kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera
hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigera bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri muri bo kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo cyabayeho giti ntikigera amategeko kira ntikigera bagikurikirana nta rero ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho gahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere yuko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu cumi na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga
Perezida Kagame yatangaje ko ibi bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya Miss gusa kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi
ariko ibyo bijyanye no mu kazi muri za minisiteri no muri institutions zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiraho iki kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva nabwo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare kazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza it's really bad ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za ministeri cyangwa hehe ibyo bintu mu byirinde ni mico mibi gusa
ukuri igihugu Rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ariwe baregera abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange Perezida Kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya Nyampinga w'u Rwanda nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe genza cyaharibu rutangaje ko rwataye muri yombi bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga iri rushanwa bivuga ko imukurikiranwe nk'ibyaha biri mu cyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abari hubu bari baherutse kwakirwa na Madame Jeannette Kagame wabasabye kwihangana abinyujije kuri Twitter Madame Jeannette Kagame yasabye bitabiriye iri rushanwa rya Miss Rwanda kwihangana kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina ibivugwa mu itegurwa rya Miss Rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa bamwe bakagaragaza ko ari ryiza abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga ndetse harabakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishobora mubona mpuzabitsina kugeza ubu yaba Ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda umuryango wa Paul Rusesa Bagina watangaje ko watanze ikirego mu butungane bwa Amerika aho witwariye u Rwanda usaba indishyi y'akababaro igera ku miliyoni amajana neza y'amadolari ya Amerika kwera ico wita kunyuruza uwabo n'ihohoterwa uvuga ko Rusesa Bagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mugenzi wacu Temisoke Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru
Bwana Rusesa Bagina ubarimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza bahafiye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi mu itangaza abagize umuryango wa Rusesa Bagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko leta y'u Rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura Rusesa Bagina aho yari atuye muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika bamujyana mu Rwanda aho yaje gukorerwa icarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose Kopi y'ikirego yabonwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i Washington ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na leta y'u Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2022 Abagize umuryango wa Rusesa Bagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru kije I Washington Bwana Rusesa Bagina yamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yasohotse mu 2004 ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu baheza nguni bashyigikiye genocide yarokoye abarenga igihumbi muri Hotel Mille Collines yayoboraga mu gihe cya genocide mu 1994 Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga 20 ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu Bwana Rusesa Bagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo byaho ahagaze ku batuye isi kuva mu 1996 yabaga mu buhungiro muri leta zunze ubumwe za Amerika no mu Bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi Kigali mu kwa 8 kwa 2020 mu buryo budasobanutse aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu Burundi umuryango we wamagana ibyamukorewe aho ubyita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu Burundi umuryango uti aho kugira ngo bibi byo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu Rwanda aho abashinzwe umutekano ba Perezida Paul Kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesa Bagina I Kigali nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa mu kwezi kwa 9 kumwaka ushize wa 2021 Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa FLN ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu Rwanda mu mwaka w'2018 n'uw'2019. Urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa 4 muri uyu mwaka. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa 4 ubwo yakomozaga ku kibazo cya Rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura Rusesabagina, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize Rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u Rwanda n'ay'abanyarwanda uko bibyifuza. Aho akaba yaravuze ko kurekura Rusesabagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera, kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yari akuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi amakungu arahimbaza umunsi w'akazi bamwe mu bakozi b'Abarundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukorera muri Kongo. Ijwi ry'Amerika ryarungitse muri Uvira mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuturabira iby'iki kibazo.
Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga Abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto, kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu. Ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahohoterwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo bitewe n'amafaranga bwicara rubasaba.
Ikibazo dufite ni kinini cyane, tuba ngaha turiko turahiga ibyo kurya tugufungurira abakiriya katabajeje miraje. Umukiri umwe yaje yisize ku isahani yamaze gufungura akabiri gatatu abitanga akaca yigiye akaje mu gasho aheba izonja, kandi na wewe uri kubabitanga urabitahura. None iyo mfungwa zivyo kurya bisa umwanya wo kwiyukira. Aho rero nta kosa bakoze, si abasuma baza guhiga ubuzima. Aho rero uwo mwanya bashyira ubuzima bashaka kubifasha imiryango iyo basize iwabo, barakwiye kubira abafurema bakamenya ko ari abavukanye ari ababanyi. Nibareke natwe tubeho nk'uko nabo babaho i Burundi, turondere ubuzima nk'uko bagiye i Burundi nabo barondere ubuzima.
Nibigira Emmanuel ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi, asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo ari menshi cyane.
Twebwe tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye, hama ukacuza kuwusaba umuntu urupapuro rwa 15 dolari ntapanze n'inzu y'iwawe ariko ararondera ubuzima, rimwe na rimwe aragwara akivuza, afite umugore mu Burundi aramugaburira, afite abana arabigisha. Ese ugiye guharura utu dufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzu ino akorera idolari 30 nawe ukwezi kurahetse nka 15 dolari, amezi atatu arahetse 15 dolari sawa, umwana hariya aragwaye, ese tuzobaho tuba dukora bahenda? Ifo yuko ambasaderi wacu ari no muri Congo nawe yokurikirana ibibazo byacu.
Nubwo bimeze gutya, aba Barundi bakora muri Congo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri Congo kurusha i Burundi. Serge Nkurunziza ni umwubatsi.
Iyo dukoze ku munsi duhemba nk'idolari 6 hanyuma akatugabura saa 6 mu nyuma we ku mugoroba ukimenya yatusanga. Rero nimba usigaranye nk'idolari 5 urashobora kugira kuzivunjisha kugira ngo uronke rasiyo urungikire umuryango.
Yose uku kwezi usanga ukorera nkangahe?
Yose ubuzi bwacu ntibukunze kuboneka, urashobora kumara niyenga wicaye mugabo nk'igihe umuntu yogirwa nk'amahirwe agakora kukwe agakora ukwezi kose yokorera nk'ibihumbi 300 y'amarundi.
Willy Bukuru nawe ashimangira yuko nubwo abenshi muri bo bicara bahohoterwa hari intambwe bateye mu byo bakora.
Kuvuga jewe ino muri Kongo narahabaye ndahanyonga tugenda turamenyerana n'abantu, hama no kuvuga ndanyonga nza ndataha subira inyuma. No kuvuga ubu kurugeze ngeze ko ngeze ku imoto kubera kofiyase y'abantu twagiye turakorana neza ngaha muri Kongo.
Twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kuri iki kibazo cy'aba Barundi bakora muri Uvira, bavuga yuko bicara basabwa amafaranga nazo ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2022 mu biganiro byahuje ba guverineri b'intara 6 z'u Burundi na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo bagarutse ku bibazo by'abaturage b'abakongomani batuye i Burundi ndetse n'abarundi batuye muri Congo bakwiriye kwicara muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa bibemerera kubibamo. Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu n'abunganira amategeko muganga Christophe Sahabo basaba ko apfungurwa. Dr Sahabo yahora atwara ibitaro byigenga byitwa Kira Hospital biri I Bujumbura imbere yuko ategekwa kwegura amaze gupfungwa. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro bya Karorero bikomeye mu byigenga I Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara za maso akaba n'umwigisha muri za kaminuza ubu ari mu minwe y'igipolisi yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara urwego nyobozi bw'ibyo bitaro bajanwe gufungirwa mu biro by'iperereza I Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburana na Dr Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwe yamara bahaje ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikiriza manza kezigenza wa Republika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye babona ko uwo baburanira bisa nuko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko batinya kubahwa mushikiriza manza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabo afungiwe mu biro by'iperereza bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho indwara ya asthma asanzwe afise bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko yerekana gashavu abamufashe bari bamufitiye basaba bashimitse kuwo baburanira yorekogwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyaha rivyo kuko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye ijwi rya Amerika Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'abashingwa manza Kazib rukurikirana hagufi ubwo rubanza
ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zicohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré afunze ivyo twokwita de façon vagabonde niho gufata umuntu ukamwareva ugaca umutwaro ukamufungira ahantu nko muhira niko bimeze
bukeye Dr Sahabo amaze gufatwa agafungwa abafite imitaye muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital muri ayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwanda ndiko ahaniho amashami yigenga fatira akiteka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho mu ikete yandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko ake cyabikora kugira ngo akizagatwe Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirame yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kugozwa mu mwanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi wo kwikenwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 42 ibwizo shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya kumenya ari mu biro by'iperereza akanka ari navyo byo byatumye ateba mu gasho ku gwego rutungwa gatoke n'abaharanira gateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ibyaha byihohoterwa bifatiye ku kuborizi gufa ufunzwe ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryarose nuko uruhande rwa leta gwoba rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa sentare na inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twere twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kira Hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwogira ico mubivuze ko murakoze yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitaje canke ngo yishure ubutumwa bwacu cyeklavye ni inkuru Kigali kugijwe rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino Combo Taxi umwanya ni rwanyu
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Eh, bonjour patron, karibu.
Eh, bonjour kano kanote nishuru no motari twijyanire muri Combo Taxi.
Eh, ingia tu akuna shida, nena tafuta na mie échange basi pale kuba chauffeur benzangu nikulete. Oi kala tu.
Kinisha nkongera abantu bibugwa rwose. Ni kubona rwose no kuntu seka nkunda abantu b'abanyabwo kuntu mwakira abantu neza. Nisa mvuga ko rwose ntacyo ndi bukuburana.
Karibu ingi. Mina kya sai sai.
Ibite mada.
Na mahoro.
Eh, ariko bakabonye. Beke njyanja, beke njyanja. Icyakora kamenye gukina komeza.
Uwo ni nduri kuravuga.
Ndavuga kandi ugashoferi kakanyabugo nyine. Buri yo ndaje njye ubwenge mu kandi yoshya byoshye kuri iki. Wajije ngo kari kumvungira. Ariko nagateye imitoma na kandi yoshya byoshya. Ubonye kuno kahabere igiseka. Kajya kumvungira.
Ibyo bintu bikuye kuki. Cyambo nari umwana mwiza keremutse kandi nafashanye.
Ariko se ntabwo bazi ko kabanyabugo bayibeye koko.
Na abantu bateka mutwe ko numva uhindaguri kuhindura indimi nk'uko hino mu mwanya waruhejeje kuvuga ngo waraba neza ngo asa neza ngo asa n'umuntu yakira abantu neza ngo nk'abantu biwabo bose bibugo none ubu naho utanguye kubita bose ngo nabayesko
abona bishye se nihe abanyamugo hari umuntu utabizi ko bakunda amafaranga hari iservisi bagukora utabahaye amafaranga abantu bakunda amafaranga kurusha ikofi
ninde udakunda amafaranga we ntayikunda uwo yaguha woya
nta muntu udakunda amafaranga ariko abanyamugo bo bararenze ahubwo nigira amahirwe ahubwo arayazana yuzuye ushobora gusanga ahubwo araza yakuyemo n'ibice
wa mugabo urarengeje ibyo uri kuramwagiriza sinumva nuko bifise ishingiro
ariko ni uko utabazi wa muntu
oya Monsieur, pardon, mais je suis très heureux de ne pas échanger. Kamata, fangase neza.
Mwibwe na kwa kamata. Abanya bugo rwose mara abantu beza pe. Yo konuze hogo, madamaze. Zina kunga nyikira. Mata, akira mafaranga yawe sha.
Ngo tuneza kwenda
tujyana
nazo. Rindira gato hari kintu tugereza gushira heru. Njye ati nkunda abantu b'injyajya mvuye umugabo afite indimi zibiri.
Tanuka mugore, uba ntabwo nkuri.
Sindi ko ndagutuka na gato ndakuvuza ukuri, mvuze n'icuri.
Hari imodoka nayibamo.
Vamo. Sasa mina toka tu miniti kidogo sasa mina na voiture na kwasa fasi ya ringi ya box kuna kwa nini oshisti
Sophie wikomeza gutegeje n'uyu mu nakora na cyereka twigende
ngo umuki bwira chauffeur ndo atigaye uramuvuga giye kukuvunjishiriza mubwira ibyo avuze kuri we no kubanya bugo bose bisubiremwo bisubiremwo
bikwaye
chauffeur
wi
wibaze n'ukuntu warugiye kumufasha kumuvunjishiriza amafaranga agasigara aravuga ingera mwese abanyabugo mukunda amafaranga muri aba escrow he
Monsieur, je lakini kuna niseme hivi mbaya. Mbona kuna nishije gisi siku lakini? Est-ce que sikukupatia franga zako zote kweli?
Yaro
rwose amafaranga
n'isinzwe.
Nakino gushinja pe.
Kama kuko muto abugo mwenye alikukosea monsieur. Eh? Usitukamate shiro tu tusifa simoya.
Ibyo arabyumva hoho basi. Izo ndimi zibiri nyene zihindagurika abantu bacenga cengana. Nizo zituma injyane zo muri kano karere zidahira. Kanda kugira inama wa mugabo
yego mubyeyi
no hanyuma ni wagiranira kibazo n'umunyamahanga n'unzu ufata abantu biwabo bose ngo bacucikiranye bashire mu gisiki kimwe uburyo bwize bwo gukemura ibibazo no kwegera uwo muntu yagukoshereje mukabiganira mukabivugana neza bigahera hakumubwira neza ari imbere yawe umutwengera yamara kugenda karenga imirambi nawe ugasigaza muvuga nabi
bizo bizo eh nanje vile tunaishi unaona kabatu ya bugo watu ya rusangi unaona watu ya muhumuro wanasema naka abo kubopiki na ila isedie kitu
chakura mwanamu geta
akawendo nga duche duso zira makuru nivigani utuwa tuwa fiti ya mika no kanya dushu imira bagi zulara bose ngo vitegurgue viongere wa shikire kuri mikro marikuma na joe diane ni nahazwe vigani wana makuru vya shizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro tukwe na Dieudonné kuizina gya bagenzi wacu bose tubike abantu yetu ifuriza kubandanya muranirwa mu byo mirimo byose ahanje tuzaba turi kumwe ejo mu makuru yo mu gitondo mukurindira murara haryana hataryana.